Nzamba.
Nzambi la samirana.
Amakuru na Parfait Mudasigana.
Miriwe nchuti na mwe wakunzi wa radio Nzamba katika kawe kazi mu makuru yokuru yu wachumi na gata na turuma yu mbibi na milongu bina limwe inosa kumimana ni watumano majwi abashikira hingi ngonguru nguru uziagitze harabasore babiri baraheba itazimana mugisagara chaka yanza abasore baguye mikara shishi bariko barakora kugira ngo binjire mugisirikare cy'u Burundi mu ntango za makuru mukaza kuvyumva mu ido nido uko byagenze naye mujanye nagateka kazi na muntu mu manuko bw'igihugu muri commune ya Rumonge havugwa umuryango utabaza inzego z'umutekano kumukingira kubera uriko ugirwa ko iterabwoba kushobora kugandagurwa imvo y'iterabwoba nuko hari umugabo wo muri uyo muryango adasiba kwerekana ibitagenda neza muri yo commune naye mujanye n'ubutunzi abatoza amakori n'amatagisi mu gisagara cha Bujumbura baraye bahagaritswe muri ako kazi kubera kunyuruza amatungo ya leta ngo sibo bonyene banyuruza amakori atozwa mu gisagara cha Bujumbura muri ano makuru mukaza kumva umushakashatsi mu bijanye n'ubutunzi ahasigura ko nyabu nta kwi gutunganywa gushasha ibijanye no gutoza amakori n'amatagisi mu Burundi kazi
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org
nasubira kwa mutano ngira kwifuriza ikaze muri kano kanya inkuru imwe ukwayo abahungu b'imisore babiri bariko bakora ikibazo cyo kwinjira mu gisirikare cy'u Burundi barayibitavye imana kuri uyu wa mbere mu gisagara cha Kayanza imbarutso akaba kwari gusiganwa biruka ku rugendo rw'ibirometero bitandatu ido nido na Bertrand Ndakwiyo
nkuko makuru ashikirizwa na bagenzi babo babimenyesha uwo munsi bari baramutse bakora ikibazo cyo gusiganwa kuva ku mutumba wa Gerero uri muri komine Muruta gushika mu ikambi y'igisirikare ya Kayanza ayo makuru abandanya amenyesha ko bose bamaze gushika bitewe n'uburuhe no guhema bahezagirika uwa mbere yaciye yitaba Imana kigera mu ikambi abandi babiri bari barembye bace banyarukanwa ku bitaro bikuru byo muri iyo ntara ya Kayanza inyuma y'amasaha make ugira kabiri yahavuye nawe nyine yitaba Imana hakaba hari haherutse kubisanga ya nkijyaho nyene ahindi misore ibiri yaheruka kwitaba Imana muri ubwo buryo aho bari ko bakora ikibazo nk'icyo cyo gusiganwa kugira binjire mu gisirikare ku rwego rw'ibisongerezi ibiteye amakenga batari bake bamwe mu ndongozi mu gisirikare basaba ko bojaho umugwi w'abaganga ujeje gusuzuma iyo misore n'inkumi imbere yuko bemererwa kuja muri bene ivyo bibazo by'inguvu abo baganga bosabwa kubapima by'ukuri ko atangwara zoshobora kubateza ayo masanganya abasirikare bakababazwa ko muri kino gihe hari abaganga basanzwe batanga impapuro zemeza ko bashaka kwinjira bakomeye batabanje kubapima
arakoze Bertrand ngenda kuri uyu mujanye n'agateka kazi na muntu naho abantu batatu nibo bamenyekanye ko bagandaguwe abandi batatu nabo baranyuruzwa ivyo biri mu cegeranyo cy'umuhari iteka uharanira agateka kazi na muntu mu Burundi cyo kwa 10 cyo kwa 8 gushika kwa 13 ruhuma uno mwaka ayo mabi akaba akogwa na bamwe mu nzego z'umutekano hamwe n'ugwaruka rw'imbonera kure umuhari iteka ubikishije kucegera cawo usaba ko ubutungane bukora kuri abo bakora ayo mabi bagahanwa hisunzwe amategeko Emmanuel Nibizi ni cegera turongoye uyo muhari
hari uhanye gateka zina muntu uri giteka wasohoye cegeranyo cawo wamusohora gurindwi muri cyo cegeranyo harimo abantu batatu bamenyekanye ko ari bo bishwe muri bo akaba arimo umwe yatowe ikiziga harimo kandi umuntu yanyurujwe umuryango wiwe uramurondera urabura irengero harimo kandi ni n'umuntu umwe yashikiwe na bimwe bita amabi afatiye ku gitsina harimo kandi abantu 88 nibo bahagaritswe barafatwa bidaciye mu mategeko abakoze ibyo ni mu police abajeje intwaro hamwe na nimbonera kure harimo kandi n'ibibazo bijanye n'intwaro bereye bidukikije uburenganzira mu by'ubutunzi imibano n'imico kama hamwe n'ibindi bijanye n'umutekano muhari hari gateze na muntu karangiza usaba ko leta ihana abo bose bagirizwa mabi
tukiri mubijanye rero n'agateka kazina muntu ubwo ni bwinshi mu muryango w'umugabo muri komine Rumonge aho arikagirwa ko iterabwoba ko ashobora kwitwa abamutera ubwoba bakaba baramaze no kumwandikira urwandiko rumubwira ko imisi iwe iharuye icyo yagirizwa ngo nuko avuga ibitagenda neza muri iyo komine umuryango w'ibugasaba ko umutekano wabo wokingirwa kuko atana kimazira idonido na Belancire ni natwe
Kwa Samson menyeko imisu sigaje iharuwe ayo niyo majambo yari kugwandiko utajiru mukono gwasanzwe kwa Samson Niyongabo mnyagiugu woku mutumba kizuka muri komine ni ntara ya Rumonge amakuru ava mu muryango wiwe yemeza ko ugo gwandiko gwazanywe n'abantu batashoboye kumenyekana barushira imbere y'inzu yiwe hari mu mpera y'indwi iheze mutumwa bw'ibyi bwahanahanwe imbere gato y'ugo gwandiko bwumvikanamwo umuntu avuga ko bazomugandagura akamwagiriza ko acafuza barongo y'intara mu kuvuga ibitagenda neza akarorero gatangwa ni domwa Jurutoke kubatiko baragurisha igice cy'inkengera ya Tanganyika kigugwa n'abanyamahanga Samson akanagirizwa kuba yarafashije mu gutabariza umwe mu baheruka gukubitwa n'urongoye umugambwe muri komine Rumonge na Sansabiyumva umuryango wiwe bakaba batekewe n'ubwoba ko uwaba ashobora kwicwa bagasaba abarongoye intwaro n'igipolisi k'ubuzima bw'uwabo bwocungerwa kuko atacagira atarugushikiriza yumviro vyiwe uruganda rwa radio inzamba rukaba rwarondeye buramatari w'intara ya Rumonge akaba yatwishuye ko yafatiriwe ari mu nama
uko abakoresha bokingira abakozi ikiza cya covid 19 abakoresha bategerezwa kwirinda ibintu byose byotuma abakozi bandura covid 19 bagategekanya ku kazi uburyo bwose bwo gusuzuma uyo mugera bakajya batunganya ibipimo rusange bya covid 19 ku bakozi bose Mukozi wese akisangiza ibikoresho aho bishoboka. Gutegeka abakozi ko ku kazi basiga hagati yabo umwanya ungana cyangwa urenga metero imwe. Abakoresha bategerezwa gutunganya neza mu kwica mikorobi mu bibanza byose abakozi bakoreramo. Gutegekanya ko bakozi bose ibyankenerwa mu kwirinda no kwikingirikiza COVID-19. Aho bishoboka, hokoreshwa uburyo bw'imonesha kure bita télétravail mu rurimi rw'Igifaransa budasaba ko abakozi batonda ku kazi.
Akona akamu kahajui nzamba agateka kawe
Ifadika nije na Internews Ifashwe mu mugongo n'umuryango w'ubumwe bwa Burayi
Mujanye n'ubutunzi aba komiseri b'amasoko n'abatoza amatagisi mu gisagara cha Bujumbura sibo bonyene barya ibiturire canke banyuruza amatungo ya leta ahubwo nakaranda kari muri meri ya Bujumbura yose ibyo shikirizwa na Faustin Ndikumana umushakashatsi mubijanye n'ubutunzi Ninyuma yaho mushikira nganje w'intwaro yo hagati mu gihugu n'iterambere ry'amakomine Gervais Ndirakobuca ashikirije kuri uyu wa mbere ko amafaranga angana imiliyoni 121 y'amarundi anyuruzwa nabo batoza amatagisi mu gisagara cha Bujumbura kundwi kundwi Faustin Ndikumana asaba ko bitogarukiraho ahubwo hotunganywa gushasha uko ayo mafaranga atozwa umviriza Faustin Ndikumana
ushimire mushikira nganje w'intwaro hagati mu gihugu kuri ico gikogwa ekiga cyane kandi tunamutera intege. Icyo tubivuga ko ni iki? Nuko rero ubwo rero ni muri bumwe bita ibyaha bikomeye by'igiturire. Kujya tuzi ibiturire ari ni hano hano mu barabara twamaswa bizide twaba dufite ibyo biturire byiza biturire byo bikigi igihugu. Urabona ko nuko nyuruza amatungo y'igihugu. Yumvira ahantu aho rato miliyoni zitatu na gatatu zi miliyoni ijana mirongo ibiri n'imwe. Nuko ko miliyoni ijana na cumi n'umunani atawuzi yo ziba zagiye. Ivere ni kukaranda kabi cyane hanyuma kandi kibabaje nuko bana komeze kuba nk'ikintu system nuko ubwo abantu baje muri rezo bakaje mu mugwi uko amafaranga ndazi agabanganywa n'abantu benshi ntaje mu bintu yabamwe usanga ari amakapita ukaragabangana hanyuma ikindi rero nuko byaje mu gihugu cy'u Burundi hari abantu babona yuko ubuzima bwabo kubaho butegetsa kubaho gutyo hari abantu bamaze kuvuga yuko ati mukubaho mukugira ngo bakize umugira ibyo nkora byose ntigeza gukora uko bikajya mu migenzo y'ubuzima bwo kubaho nicyo gituma bana kubigenza nabi cyane hanyuma iri bya Ismaili site no mukawe ko turavuga ari hamwe tusanga abantu kubona abantu bakora mu ruzi muri mercantile makomine nkuko ubona ibyo ariko baratunga bagira gute n'ibisiguri n'ibyo rero twatuka mu cyo ko turavuga icyo tubona rero cyo kugwa nuko bitogarukira ngaho mu gusaba tumanya gushaka ngira amafaranga atozwa bagagwiza ibyo bishobora za controle bakamoderniza bagashira mu buhinga bwa ne mu gutoza ayo mafaranga no gushiramo rero miri nayo ikabija nuko nabo bikubiraho bano bushiranganje kumbura bo muri mirageza nabo kubyumva bakabijamwo kuburyo uko gukorera ku mugaragaro bica biba umugenzo
ikindi uyo mushakashatsi ashikiriza ngo kuraba ko ayo mafaranga yinjiye mu kigega cha meri ya Bujumbura atanyuruzwa no mu gukoreshwa n'ubunyene Faustin Ndikumana
ikindi ndwara cyo tuvuga naho nyene ibyoza biragarukira ngaho toza amahera gusa naho yabatunzwa ni menshi mbega wakoreshwa gute ega nicyo ni kibazo abariko barayakoresha bo bayakoresha gute ntanyuruzwa mu gukoresha gutanga amasoko yo kugira ibyo bariko baragura niyo n'iyindi ntambwe ntambwe ya mbere ni kuyatoza ntambwe ya kabiri kuraba ingene ariko arakoreshwa nicyo gituma tubanza gusaba yuko meri boba audite nini iraba meri ingene ikora n'ingene gestion igenda ku neza yaba igihugu ba mbere hanyuma ikindi ni uko biriyo gushyira disansarizasi kugira amakomine ashobore kwigenga yo muri meri bityo bituma byoroha gukonta amafaranga mu ikomine nje mu ikomine n'imigambi itunganywa mu ikomine kuko kubera byose biza guhurira muri meri byose nje gituma usanga fuita ari nyinshi ayibwa ari menshi ugasanga n'umuntu yasubiza mu bikorwa bya n'igihugu ugasanga birasanzwe kubera igisagara ko muri kibari kinini bikubera mu kanyosha hariya muzaca ibitoke habahabwa usanga n'imigambi biragoranye uko ijya mu ngiro neza niba twibaza rero yuko ibi byo gusubiza ubwigenga amakomine byuko iboneza kugira habe deconcentration mu gifaransa niko bacyita
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
Tuwana inano makuru tukwa ba tegurie haribonekeza ikenari ya maji muri site maramza muri komine Mutimbu zinara ya Bujumbura ababa muri yo site bavuga ko bafatura urugendo rurerure kugira baronke amazi meza ariko bakemeza ko hari igihe imodoka y'igipolisi ibazanira amazi bakagira makenga ko bashobora kwandura indwara ziturutse ku isuku rike bagasaba ko bo kungururizwa mu kindi kibanza n'inkuru ya Patrick Mitabara
bo baburangwa muri abo banyagihugu kuvaho muri yo site imashini ipoma amazi bahora bakoresha ipfiriye makuru dukura muri yo site meza ko kugira baronka amazi meza muri kino gihe bafata urugendo rurerure bakayakura ku ibarabara rya 13 rya Buringa muri komine ya Gihanga ni ku birometero birenga 4
muri street ya Sobera amazi twari tuyafite hariho ahantu baduza ariko imoteri yaramaze gupfa ubu turonka amazi rimwe imodoka y'igipolisi yatuzaniye ni mpaka imodoka ibyiri iyitaje kubera nyine dukenye turinda kujya kugura ku G13 biratugora turafata urugendo rurerure tukajya kuyasa
abanyagihugu basaba ko bokwimurirwa mu kindi kibanza cobafasha kubandanya kubaho mu buzima bwa kiremwamuntu
twebwe icyo tubona icyo kogo nuko leta yo kwimura nuko yabiteganyije bakabimura bakabashyira ahantu heza kugira ngo abene igihugu bareke kwirirwa bariko barahangayika bagiye batagira iyo bazaniyo ba
aho muri iyo site ya Maramvya abo banyagihugu bahaje bavuye mu Gatumba amazu y'uruzi Rusizi yabatera konona amazu n'ibindi bikoresho hari mu kwezi kwa gatanu k'umwaka uheze abahaba bakaba bagera ku 2,800
Arakoze na Patrick Mitabaro mu gusozera ano makuru twabateguriye mu makuru yacu yejo kuwa mbere twarababwiye ko ku munsi wa gatanu ariho hatowe ugiye kurongora sentare mpuzamakungu Manavyaha CPI akaba yatowe n'amareta agize iyo sentare umushingwa manza Karim Khan niwe yatowe kuba umushikiriza manza wa sentare mpuzamakungu Manavyaha ntiyatowe kuba umukuru wa sentare mpuzamakungu Mpanabyaha nk'uko twabibashikirije uwatowe kurongora iyo sentare mpuzamakungu Mpanabyaha n'uwitwa Shil Ebowe Osuji Radio Inzamba ikaba isabye imbabazi ku banywanyi bayo kuri iyo nkuru itatanzwe neza nino ngaha rero duciye dusozera ano makuru twari twabateguriye nkingurukire mwebwe mwese mwayakurikiye nkingurukire bagenzanje bakoze ibishoboka byose bamfashije kwegeranya ano makuru yakoze uwari mu ngabwije mu mahino sa kubw'Imana mugira ibihe byiza.